Ishiramu bapudi rivuga ko ababangamiwe cyane ari abakiri bato ibitigiri ritanga byerekanywe n'amatohoza yakozwe hifashishijwe imfashanyo y'ikigaga c'isi Fond Mondial Eric Nsengiyumva twari iryo shyirahamwe yavuga ko ari biharuro biteye akoba ugereranije n'urugero yindi mice y'abarundi yandura ko umugera wa sida muri kino gihe
basanze mu mugwa w'abantu bakoresha ibyayura mutwe icyo twokwita urugero rwo kwijana ari bice 14 n'akaburungu rimwe kwijana by'abagendana umugera wa sida ni ukuvuga n'ibice byinshi gose na burya uburundi bwari bwateye intambwe Burundi mubiharuro muri rusangi bageze ku busa n'ibice 4 kwijana ariko numva undi mugwi ufise ibice 14 na 11 kwijana ibyo iyo umuntu abihaye insiguro n'uko ufata abantu 141 muri abo ukabashira hamwe abanjana 141 muri abo 141 abantu 10 bakaba bagendana umugera wa sida murumva ko ari abantu benshi gose
asigura ko ivyo bitigira ibigera kubigeme bikaba amayobera kubera imvo zibiri hejuru yukoresha inshinge zimwe mu gufata ibiyayura mutwe babanza gucuruza umubiri imbere kuronka amafaranga yo kubigura
ahanini usanga ari nabigeme usanga ari nabigeme kuko twasanze ibice 40 kaburungu kamwe kwijana arabigeme abo bigeme no dusangamo na wa mugwe abantu badandaza umubiri kubera badandaza umubiri bw'abashobora kuronka uburyo bwo kugura ibyo biyayura mutwe kandi ndabwira yuko abantu bakoresha ibiyayura mutwe nyene barenze imyaka 35 bobo umugera wa sida urabangamiye gose kubera muri bo harimo ibice 23 n'ibice kimwe kwijana iyindi myaka nayo ibangamirwa ni hagati imyaka iri hagati ya 25 na 35 aho dusanga bose ibice 14 kwijana umugera wa sida uriho cyane muri mu mugwi w'abantu bakoresha ibiyayura mutwe na cyane cyane ahantu hari ibisagara biko biyatera imbere
Pascal Butoyi umuhinga yanonosoye ibijanye n'imibano yabwije ubya Amerika ko kugira ikibazo gitobererwa umuti ari ubwihera mu mizi inzego zose n'abigenga bagira urugamba rumwe
hari leta canke aba amashyirahamwe ajeje gukurikirana ibibazo by'urwaruka oza baragira inyigisho nyinshi nyinshi bakazishyira ku makomine canke ku makartier kugira ngo begerwaruka bagakorana n'amasantere dusana cyangwa amahopito kugira ngo yaba abajeje intwaro cyangwa abajeje amashyirahamwe cyangwa abantu bajejwe amagara y'abantu bakaja hamwe kugira ngo bagire sensibilisation cyangwa bamenyeshe ubwo rwaruka bihereye no kwijukira iby'ishure kuko iyo uri ku ishure ufite bigufatira amashyirahamwe n'amavuriro boje hamwe bakagwiza inyigisho kugira ngo ubwo rwaruka bashobore kwirinda kuja mu bya byayura mutwe kugira ngo ntibasere kwandura umugira wa sida ari beshi
Yumva rongoye ishirahamwe ry'abahoze bihereza ibyayura mutwe mu Burundi nawe yibaza ko hakenewe inyigisho cyane haba kubayifata n'abantu mu kibano muri rusangi
nk'urushinge rumwe rushobora guca mu mitsi y'abantu bashika batandatu urumva iyo umwe agwaye yandukiza benshi ikindi kibabaza abo bantu bakoresha ibyayura mutwe y'abakobwa barafata nabi bamaze kubafata nabi cyangwa ikumira iryo kumira rero rituma nabo bahura n'abantu batameze neza batiyubara nabo nk'uko bamaze kukumirwa nabo cabikumira maze iryo kumirwa gatuma habaho ukwijajara ku mubiri n'ibindi kandi naco nuko dusanzwe gusa n'abantu muri iminsi bari mu mugwa w'ugwaruka rwavukanye umugera wa sida abantu rero gwaruka sinzi igituma ugwaruka unyanago rurihereza ibyayura mutwe ikaba inzira yo kwandura umugera wa sida sukwera babiri bashaka kubanduza ariko nukwera kutamenya inyigisho zimaze iminsi zitangwa urabona kumenga ibiharo byagabanutse
mu kurindira ko bigerwa ko runanika PES Plus rw'amashyirahamwe yo kurwanya sida rurafise ico rwishimira Kuna muri rusangi irandagata ry'umugera wa sida ryaragabanutse bihagije Hamza Benaburi kukiye umukuru w'urwo runani
ineza yabyo rero nuko ugiye kumiza ubwo nyine bica binyarutsa ko umugera wa sida ukuva mu maraso nduhera nduba wakize mugabo mu maraso nubwo kiboneka ndusura kwanduza muva ko iyo ari nzira irashe yo gukinga irandagata ry'umugera wa sida amaze kwandura ariko aravugwa kandi agakingirwa n'abandi bo kwandura biciye kumbure mu guhuza ibitsina
nta birori leta yatunganije uyu munsi bizokorwa ku wa gatandatu ku kwezi kwa 12 ku murwa mukuru wa Ruyigi mu buseruko bw'igihugu ariko itangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye ijwi rya Amerika ryabonye ryerekana ibiharuro bishimishije mu rugamba rwo kurwanya icyo kiza rigira riti ibice 92 ku ijana z'abagendana umugera wa sida baripimishije 99 n'uducenda muri bo bari ku miti yo gupfufahaza icyo kiza ibice 93 ku ijana muri abo bakaba bafise igipimo cyerekana ko imigera ya sida itakiboneka mu maraso leta yemeza ko urwo rugero rwatumye Uburundi buronka ikibanza cya mbere muri Afurika yo hagati n'uburengero eroje buri kaneza ijwi rya Amerika